ibgahimba kitomora kutoreye gutegeka.
Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye kuri uyu mugoroba itariki 14 y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkunikije. Amakuru uyu munsi nkuko twabibabwiye azoba hanini yerekeye Burundi, tukaba rero tugiye gutangurira mu Burundi aho turi kumwe na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni ari Ibujumbura. Ariko imbere yaho reka turabe ko twatangura kubashikiriza ivyashikirijwe na bamwe mu twaganiri. Reka iyo nkuru turayigaruka ko ariko reka tubaze mugenzi wacu Tabita Mukamusoni atubwire amakuru mashasha ariko aravuga muri iki gihe. Hari amakuru menshi yatangajwe kuva mu gitondo, ariko reka dutangure kuri bamwe baduha amakuru tubumvirize icyo bashikiriza amajambo make.
Ubu rero abarundi bakeneye gutora ubundi buryo, atari rebellion, atari kudeta, wo kugira ngo dutorere ibibazo bibungamiye.
Uyo ni Deo Hakizimana igeze guhiganwa ku giti cy'uwigenga mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2010 mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Amakuru y'umunsi rero nk'uko twabivuze ahanini yerekeye Burundi. Reka dusimbira mu Burundi aho mugenzi wacu Tabita Mukamusoni atubwira ibintu bishasha byo babimaze gushika inyuma yaho tubashikirije amakuru. Tabita, mwaramutse neza.
Mwiriwe Fred.
Urakomeye?
Yego, ndakomeye.
Umutekano wawe wifashe neza?
Amakuru. Tabwe?
Umutekano wawe wifashe neza?
Oya, umutekano wanje wifashe neza nk'uw'abarundi benshi. Novuga ko wifashe neza buke kuko mu gihugu bitameze neza cyane.
Ibintu byifashe gute muri iki gihe? Ibintu byifashe gute
muri iki gihe? Haratekanye, haratekanye, nta masasa ariko aravuga nkayo twumvise mu gitondo kuva saa 10 mu gatondo, nayo twumvise mu masaha ya saa 7 saa 8. Ariko unye mejeje kubaza kare edi yari yambaje ati mbega ibintu byononekaye, yemeje kuvugana na Zeno Ndabaneze avugira kajya kagusavuze yuko kahiritse ubutegetsi, yambwiye yuko hari abantu barashwe, bamwe bapfuye n'abandi bakomeretse, atariko nta bitigiri turamenya, kandi aremeza yuko abo bakomeretse n'abapfuye bari ku ruhande rwo kwa General Major Niyombare, kuko ngo bobo nk'uko yabinsiguriye ngo bobo ngo batewe ngo ntibashaka gukoresha ingufu.
Abo iyo ngwano yabereye hamwe hafi radio aho bari kwaganira gushikira radio na televiziyo by'u Burundi.
Ego Fredi, abari kwa twumviza barantunga ko nkumbure ntabasubiriyemo uko byagenze iruhande y'iradio na televiziyo by'igihugu ku muhingamo wo kuri uyu wa kane. Hari havuzwe yuko mu iradio kuva mu gitondo bari bavuze yuko iruhande y'iyo radio hari ko haravuga amasasu menshi, mbere byari ibisasu binini binini, wumva ko biko birategwa n'ibigwanisho bikomakomeye. Mugabo mu nyuma umuyobozi wa radio na televiziyo z'igihugu yavuye abeshuza aravuga yuko kuri iyo radio atashimye kigeze kihaba, baravuga yuko ayo masasi yari kwavugira kuri radio RPA nayo nyine yari yatewe mu gitondo mbere yo yavuye naturigwa. Mu nyuma rero bahejeje kuvuga inyuma y'amakuru ya saa sita n'iminota 30, bariko baravuga amakuru ya saa sita n'iminota 30 ni saa sitandatu n'iminota 45 niho hagiye twumva iyo radio ihagaze itari kuravuga. Mu nyuma rero hacakurikira ko ayo masasi, ibyo bisasu binini binini byamaze nk'amasaha abiri. Mu nyuma rero iyo radio imara umwanya itari kuravuga, abantu baribaza mbere ngo General Major Niyombare nabo bari kumwe ngo babayifashe, iravuga yuko bayifashe. Mugabo mu nyuma umuyobozi wa radio na televiziyo z'igihugu aravuga yuko ngo barete gukora ngo iradio ntiyari kuravuga kubera yuko ngo bari batinye kuvuga, ariko haravuga amasasi ngo ari umuntu yari yabahanuye. Ariko aravuga yuko iyo radio na televiziyo bikiri mu minwe ya leta y'u Burundi, bikiri mu minwe y'igihugu, ati mbere n'ikimenyamenya n'igituma bikiri mu minwe y'igihugu nuko ari we nyene ngo akirongoye n'uyo radio, kuko yabanga
banyura uraguma hafi, uraguma hafi. Tabita, turi kumwe kandi na Desire Hatunimana umumenyesha makuru y'iradio Ijwi rya Amerika nawe nyene Ibujumbura. Hari ikintu gishasha Desire utubwira mu bintu biriko biraba mu Burundi muri iki gihe?
Kuri kano kagoroba abanyeshuri mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura twari duhagaze bamaze kuva mu mazu baje hanze kuraba ngene hifashe mbere bamwe bamwe bakaba byashitse baragenda n'ahari indabo bagatembera basi babicara kumva mu gatondo ka kare nta n'umwe yava mu nzu uvuye hanze basanga amabarabara yose agaragara ubu rero ugiye kuraba abantu bari kubatembera batibuke mutanse zose ikindi cyabiteye ni uko hari havuze amasasu menshi ngaho muri iyo karitsiye mu nyuma haraza abasirikare barabya bati turi mu gace tucungeje mbere ndabona ngo bari harimo abashoboye gufata tukavuga rero yuko bukebuke abantu batanga gushira ubwoba
yego me ubwoba turumva ko buriko urashira buhoro buhoro Desire ariko haraheze nk'iminsi ibiri abantu badasohoka abantu badashora batashaka kugura ibyo barya ingaruka iyo ntureka imaze iminsi ibiri iri kwiragira ku Barundi ni nk'iyi
ingaruka nini cyane ndagarutse ku Bujumbura twakina hamwe kuko isoko yangagara ngikuraga nta kintu na kimwe cyariho wasanga nk'itomati zitatu bagurisha ibihumbi bitatu nyine ugasanga nta abantu baguhana kugira ashobore kudonka ugiye aho bagura amakara kuyaronka itombura ugasanga nta bagumba ageze ku bihumbi bitanu ibintu byose rero ngiye kuraba byaduka byinshi biva hagati mu gihugu hagati mu gihugu amayira ntahita ibarabara rya Bujumbura jenda rnset iyo barabara nimero indwi ryari madirishi rizirirwa kenshi hanyuma rero ukabona ibarabara ryo rnl ifata inzira ya Bugarama madirishi n'amakamyo aha cyangwa azana amakara cyangwa ibindi bidandazwa ni ukuvuga yuko ubuzima mu minsi ibintu mu gihe
byomarazimba cyane rwose birumvikana birumvikana ko ubuzima buzozimba cyane rwose tukaba twizeye ko ubwo ruhagarara rushobora guhera mu minsi ya vuba mu Burundi rero nk'uko muvyumvise akajagari n'umutekano muke birabandanya umuvugizi wa General Godefroy Niyombare yatangaje ko yagize coup d'etat avuga ko uruhande rwiwe rufise ibice bitari bike vy'umurwa mukuru Bujumbura mu minwe yarwo yatangarije amajambo mugenzi wacu Edi Rwema mu kiganiro bagiranye ariko naho yabivuze guto yaremeye ko abasirikare nkuko mwavyumvise wa General Godefroy Niyombare badafise iradio y'u Burundi na televiziyo reka tubumvirize mu kiganiro yahaye Edi Rwema mugenzi wacu
twaravuze ko tuzoshira imbere cyane cyane kumvisha abantu yuko bariko bakora ibintu bishobora guta igihugu mu kaga bishobora kusubiza inyuma umugambi w'amahoro umugambi wari umaze imyaka myiza abantu bari bamaze kwishimira bari bazi ko bagiye kubana neza atangira atawanjya wangura yewe niyo ngendo twashyize imbere ni ukuvuga ko tugerageza guhanura abantu bose bari muri iyo nzira igashika nuko ibyo gusesa amaraso ibyo gusubiza inyuma igihugu ataho bishobora kuba atari ugutembagaza igihugu cyose kandi igihugu cyiza igihugu uyu munsi rero twe twasubiye kandi kugenda kuri radiyo kugira ngo tubwire abantu yuko iyo radiyo ikwiye gusubira kwitwa iradiyo y'igihugu iradiyo ishikiriza amakuru anywanisha abantu iradiyo ishikiriza amakuru abanyagihugu bakeneye badakeneye atarayo kubakiriza cyanjye kubasukura cyanjye kubateza kubagira rero mugabo kubera radiyo unye itunzwe n'aba rarira Nkurunziza kandi bashyizweho cyane bubatswe aje nk'uko ameze nawe usanga nabone baracatimbatariye kuri ibyo byiyumviro ntibyasembuja tugere turatangara kuko twakira twugurura ko umucanwa araturasa ariko turagerageza gusubiza kugira ngo turokore ubuzima bw'abasoga bacu hanyuma ndavuga tuti bo ko bigenze gutyo reka dusubire dusubire aho twatwibereye hanyuma kumbure buke buke tuzosubirayo kandi tubabwire kubyamara ibyo muri ko muragira nta nzira bifise nta ushikane igihugu atari ukonona igihugu.
Bwana Zenu, umujyanama mu by'itumanaho wa Perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe amaze gutangariza radio Ijwi rya Amerika avuga ko igihugu kirinzwe ko ingabo zishyigikiye Perezida Nkurunziza arizo zisa nkaho zirimo kugarura ituze mu mujyi wa Bujumbura niko bimeze.
Icyo nakubwira nuko izo ngabo atari zishyigikiye Nkurunziza ahubwo ni ingabo zirinze umutekano wa Nkurunziza kuko ingabo z'igihugu zitari muri uwo mugwi ufungereye Nkurunziza zose zirabyumva zirumva yuko iyo nzira atayishobora kudushikana gutyo rero twavuga yuko igaragara ariko vuga ko bari bo barinzwe gisagara izo si juhura ko turi mu gisagara aho nabone bo natwe bo baturiye usibyo bari mu gisagara nkuko natwe turi mu gisagara ariko nkabuye yuko mu makarti amwamwe uyu munsi hariho amasose y'abantu yarashwe ku bantu bari bagerageje kwerekana akababaro bafise kubona hariho umuntu agomba kusubiza inyuma igihugu uwo munsi rero abo bantu bari kuriye ko ya misoresore yitwa imbonerakure iriyo bararasa ku gisagara mu makarti amwamwe yerekanye ko atewe impungenge n'iyo ngendo igomba gusubiza igihugu mu kaga.
Abakurikiranira hafi bibera aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi baravuga ko nubwo mwashatse gufata ubutegetsi ariko ntacyo murageraho, bakavuga ngo iyo kudeta isa nkaho yaburijwemo.
Yaburijwemo gute none ko tubona n'ubu mu gihugu atakigenda none ko tubona muri iki gihugu none kuva tuvuze yuko perezida Nkurunziza atakiri perezida hari inama shikiranganje irakorana kuva tuvuze yuko Nkurunziza atakiyobora igihugu ko imbibe z'igihugu zugaye hari indege iragwa ku kibuga cya Bujumbura ko na Nkurunziza twatuzi ko atahuka nuba ataratahuka ko mutatubwira icyatumye adatahuka mwedumwa musensahura neza imvo zotuma tutamubona usanga ari bo bakontorora igisagara cya Bujumbura amuzwa none n'iki taha mu gihugu.
Ubu ngubu ninde uyobora ikibuga cy'indege cya Bujumbura?
Nitwereke tugifungerere kandi twaravuze ko tugaye ugerageza kuza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura akagira ikibazo azamenye yuko atatuvuye ko ari kubera zoba yarenze ku mategeko yatanzwe kubera igihugu kiri mu mutekano muke izo n'ibinyakuri ntawe heza rero ngo yigereze ko abantu bobanza bagatenyenya gushikaho ibintu bisubira mu buryo.
Urakoze Edi. Muri kiye kandi umuhanuzi mukuru mu biro kwa President Pierre Nkurunziza wiri Nyamitwe we avuga ko President Pierre Nkurunziza ari we akiramutswa igihugu.
Icyo mwamenya nuko igihugu kirangwa nyinshi bagiro Petero Nkurunziza umukuru w'icyo Burundi mukamuzereza yuko hariho akabwi k'abantu bagize ngo barahiritse ubutegetsi ejo mugabo tukavyita ko byabanyinyina mico kuko baciye banigirwa mu menshi ingabo z'igihugu zirahaguruka kugira ngo dushobore kugatuza karagerageje gutera iradi y'igihugu none muze kasubiriye mugabo ingabo z'igihugu zashoboye kugatuza nico gituma rero tugira tuti igihugu kiratekanye na nyinshi bakuru b'umubere akaba yashikiriza ijambo aho yabwiye abarundi yuko botekana ntibahave bagwa mu mutego w'abo bantu bashaka gusubiza igihugu mu yombi kuko murazigiye kiguhiritse ubutegetsi aho byadushikanye nicyo gituma rata mu Burundi yifuza gusubirayo.
Iryo jambo umukuru w'igihugu yarishikirije ari hehe?
Mute yarishikirije ari hehe mugira mumbaze ikibazo kijyanye n'umutekano. Ibibazo bijyanye n'umutekano ntaje nishura kuko aho umukuru ari icyo mumenye ya umukuru w'igihugu aratekanye ameze neza mugabo aho yashikiriza ijambo ari sino shobora guca nibabwira kuko ivyo bijanye n'ibibazo by'umutekano ntashobora kuvugira ku iradiyo.
Amakuru yatangajwe yavuga ko indege yari imutwaye mu Burundi yaciye isubira i Dar es Salaam yuca Tanzania kubera ikibanza c'indege cari cugaye. Ayo makuru niyo
ijambere murabwiye uko ibijanye n'indege bijana n'ibirere bikajana byinshi ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyaba cyari cyugaye ntikigeze cyugagwa kuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura hariho n'indege iherutse iherutse kugenda n'ejo hari hashitse ku mugoroba murumva neza yuko kitugaye abavuze yuko imbibe z'igihugu zugaye yuko bazugaye byari nk'inkinamico kuko sibo bafise uburenganzira bwo kugarusha kugurura imbibe z'igihugu.
Mwavuze ko akagwi k'abasirikare bari bashatse kugira kudeta katujijwe ubu mushobora kuvuga ko abasirikare ba Leta y'u Burundi aribo bafise ikibazo cy'umutekano mu minwe yabo?
Ego cyane. Igihugu kirimo ingabo z'igihugu zishobora gucungera umutekano w'u Burundi n'abarundi. Ibibanza byose rero bamwe bifuza kuza gufata kuvejo byarabananiye kuko ingabo zamye zigavye kandi arizo zigenzura ibice byose vya kino gihugu.
General Godefroy Niyombare yatangaje ko agize coup d'etat yari yarakuye mu mabanga yiwe haraheze ukwezi canke amezi abiri. Muribaza ko ari we yashobora kugira coup d'etat? Muribaza ko hari abandi bariko barafashanya nawe?
Yuko iyo bafise abariko ramufasha ivyo vyo ntivyobura kubona abantu bashobora gutera umutekano muke ejo nino munsi mugabo abo si benshi nzo bituma igiserikare cy'u Burundi gifashije n'igipolisi bariko bagerageza gusubiza ibintu mu buryo si mu Burundi gusa heshi bihora bishika akagira kaguye kagira kati kagira kasekira ubutegetsi bidaciye matora izo n'ingendo twasezereye n'icyo gituma n'amakungu n'akarere bateye ibyatsi iryo hirika ry'ubutegetsi kuko n'ibintu abarundi bamaze gusezera kandi bamaze gufata inzira ya demokarasi muriko murategura amatora ntawo cacamwo ko abona ko adashoboye kuja amatora ngo atsinde ngo arafashe ubutegetsi abicishije mu ngufu.
Mbe aba bategetsi bo mu ntara bo babivuga ko iki hari inama yari kubera Dar es Salaam amatwa dusumira iyo nama ntiyabaye hari ikintu mwari mwumvise canurwanurwa muri iyo nama
icyo twumvise barashikirije yuko bateye ivyatsi abahiritse ubutegetsi mu Burundi barateye ivyatsi iyo ngendo kuko n'icyari catumye bakorana i Dar es Salaam ko ari ukwigira hamwe ibibazo biri mu Burundi na cyane cyane bigenda bijanye n'iz'amatora nimwe wari wumuko muri givyerekeye amatora ngo haci hacamwo abantu banka amatora ngo bahagarike inzego zishiriweho n'abanyagihugu rero uko kunyaga ubutegetsi abanyagihugu nibyo atamuntu n'umwe wacemera ngira ngo mwumvise yuko ni mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama nawe yagize ati muri Amerika uwo bemera urongora igihugu cy'u Burundi ni nyinshi barapetera inkuru nziza rero ibyo byose rero nivye nanga nivyerekana yuko yaba makungu yaba karere yaba barundi atanu bashobora guhana igwere abo bakoze bafashe iyo nzira y'ubugereko butegetse
wili nyamitwe umuhanuzi mukuru wa Perezida Pierre Nkurunziza murakoze cyane ku kanyamaduhanye
nanje ndabashimiye.
Tubiyutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Inkuru zerekeye Burundi zirabandanya. Deo Hakizimana umwe mu bategetsi bigeze guhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu avuga ko abarundi bakwiye kuyirabira neza bakaraba imvo zo bazituma baryana. Aravuga ko indyana nyamukuru ashobora kuba atari ubwoko, intara n'ibindi ahubwo bishobora kuba ari ibindi bijanye n'amatungo igihugu muri kazoza. Reka tumutega amatwi.
Wewe wiheje ingene igihugu gisashe uno munsi n'ubwa mbere ubona hari imigwi myinshi ishyamiranye myinshi utashobora kuvuga uti ni bya bindi twari tumenyere by'abahutu n'abatutsi hanyuma kandi ugasanga niwashaka ikiriya kibazo kitatumye uhagarara ruhaba rugeye n'amatora aya yari atanguye mugabo cyose nibaza ko asobanuye kuko nta matora ashobora kuba mu ye ucusanga ahubwo ari nk'ibuye riserutse n'ayahandi ngorane ari ingoranye nyinshi zigerekeranye za zimye tumaze imyaka 40 n'imirongo 5 bajya barapfukapfuka uno munsi rero bigasebukira kuri kibazo kitwa manda ya gatatu.
Izo ngorane ni izihe murashaka kutubwira mu majambo atomoye?
Ingorane utarinze guca kure ni ibyaha byakozwe muri kino bwicanyi busuma bubeshi hano muri iki gihugu hari ababeshi benshi hari abasuma benshi hari abantu benshi bishe abandi hariho abantu benshi bafite amaresponsabilite mu byabaye hanyuma rero iheruka gushika mu myaka iheze yahagufi nuko abasisizi bagira bahora bashobora kujya hamwe bagashyikiranira bagakingirana ikibaba ubu rero nibyo ntibigishoboka umuntu ntavuze murazi yuko iby'ubundi nawe nyine yavuze ati ngo umukuru w'igihugu karondera sibyo mugabo si byiza yuko akibandanye mugabo ababizi baravuze bati na wa wundi umwe bahora bakiranira umukungu nawe avuze nk'abandi n'ibintu nk'ibyo ngo makuma
abo bashinga ntahe bazobishobora wavuze za ngorane zikomeye ubeshi ubusuma ibyo byose izo ngeso mbi zose zizoba zaheze.
Yewe sinibaze yuko igihugu cy'u Burundi kigowe kugeraho tuvuga tuti ntabantu bijinjwa n'ijambo bariho mugabo kiboneka nuko muri iki gihe abafisi ibiganisho ntibumvirwa abafisi ubutegetsi ntibumvirwa mugabo intera n'interuka zye ndibaza yuko abantu bazote barazote ega baravuga iki nkumbura iki ikimaze ku icyo tuvuze nakanya n'ibyimviro birashe bishyashya nka kujya kumwe umwanya n'umunani twari kicese president Buyoya w'ico gihe turavuga tuti ubwo bwica ngintega marangara buhagari leto verse cyo bitari tujete cyarahinduye igihugu ico gihe ubu rero abarundi bakeneye gutora ubundi buryo atari rebellion atari coup d'etat ngo kugira ngo dutorere ibibazo bibangamiye ngiye nakubwira iki abantu benshi batakunda kuvuga niba bivuga ko barabitinya mugabo babitinya kandi ari cyo kibazo nyamukuru aba bose bumva bari ko barasekana uwoja kubiraba neza usanga bapfa ibintu by'amakontra bamwe basinyiranye n'abanyamahanga baze bade urundi n'umuzosuye kuvuga ngo ni gihugu cy'inyenyeri cyitunga rimwe cyane kigatanganyika mu gataka bimwe bimwe mu biri muri Congo hano mu Burundi biriho hanyuma rero jewe amatwasumira amako ariyo amakontra basinye yabana bari hanyuma bamwe bakavuga bati none tuho turi hehe ko mbona bajya babisinye bagiye kuronka amasoko twibwe tuho turi hehe uwo bitohoza yosanga ingorane aho bihagaze ngaho oye hanyuma abarundi bagaca baguma bihenda ngo uyu n'umuhutu uje n'umututsi uje n'umunyaburu n'umunyamurambi ubone cyangwa ujya ngo ware muganga ikanaka ariko ikibazo nyamukuru ugasanga izo konane
turagushimiye Deo. Tukivuga kandi ku kibazo cy'umutekano mu Burundi, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Leonard Nyangoma na Innocent Bano ahurikiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butetsi bagize icyo bavuga kuri ibyo bibazo mu kiganiro bahaye radio Ijwi y'Amerika.
Ibi biriko birabazi coup d'etat ntawe ubyita coup d'etat kuko abanyagihugu n'ubigiranya urabona bimwe byaba muri mu Misiri mu mizi heze twashobora kubigiranya nabijya ugihe umutegetsi niba watowe hanyuma ugatwaza abanyagihugu igikenye n'akagari kenshi kujya abanyagihugu barahaguruka bizere ko atabantu bahasiga gatwe ariko ibintu nk'ibiko biraba ntawe uvuga ko atamuntu ashobora gupfa n'umwe ariko bizogira akamaro kuri kazoza ku Burundi.
Icyo kibazo turakigaruka ko mu shinga nta nyangoma ariko turi kumwe n'undi mu shinga ntahe Innocent Bano nawe nyine ari mu Bubiligi murakomeye mu shinga ntahe Innocent Bano
amahoro neza Feri
hanyuma nkanashaka kukubaza nawe nyine ugira icyo tubwiye ku bintu biko biraba mu Burundi mbega amakuru atandukanye ariko arashikizwa mu Burundi mu yavuga ko iki ibiriko biraba muri iki gihe mu bivuga ko iki cyangwa mu bibona gute
se urumva simpuje cyane n'ibyo nyangoma wavuze ikibazo sinkuru nziza biriko biraba mu Burundi kibazo n'abantu bari banyoto ubutegetsi nkuko tubizi mu Burundi murazi ko hari aba ubutegetsi nibwa niba barundi hari abarundi batashaka ku butegetsi buca mu nzira ya demokrasi bamye bashaka imisi yose yuko byama bica mu ngufu uwo rero nyangoma uko avuga nibaza ko mu byose birimo n'abanyana bafite mu ruhara bafite mu ruhara kuko muribuka ko ari mu bantu ba mbere bashatse gutanisha gucanamo igisirikare n'icyatumye ahunga ibyo birimo kugira abasirikare bashe gucana nkuko babona ko arizo nkingi za demokrasi kandi nkingi z'amahoro mu Burundi Nyangoma ahunga arazije yavuze arazi
ko ivyo n'ibirego bikomeye cyane gose mushena hebano reka Nyangoma agire ica bivuze
ntarinze kurandira ndabanda ashaka kuvuga mu nyuma mu ntunge gatoye ibirego biriko biraba mwavuze ngo n'abanyagihugu ngo bagiye mu ibarabara kwiyamiriza mbaba abanyagihugu bagiye kwiyamiriza mukuru w'igihugu nibande ko tuzi ibyabaye byose ko byabaye mu gisagara cya Bujumbura kandi murade n'ibyagiye biraba cyane cyane ku Musaga ndabigarukiye cyane cyane ku Musaga niho ibintu twabona ko bikomeye murade rero ibi bibaye no munsi ijya myerekano yose yaba ntaho bitaniye n'ibiriko birabona munsi ibi bya kudeta kuko bijya byaba ku Musaga n'abantu bari ku Musaga bari encadre n'abanyene babwo bivuze ngo bagiye kubita kudeta Imana ishimwe kuko berekanye uko Burundi butitaha aha maha ibintu bigeze nuko bamwe bari ko bitanga muri aya masaha bagerageza kusubira mu ruhongore nibaza yuko nta muntu n'umwe yobuga yuko hari abanyagihugu bari ko biyamiriza ibyankuru
reka abantu reka tumuhakanya Nyangoma ishure ivyo birego bikomeye cyane gose ushikirije
yewe ntabyonja mu cyane arazi uruhara rwanje mu byo nagenewe nakoreye igihugu kugira ngo demokarasi mu Burundi igaruke kuva mu myaka ya 1993 uruhara nagize kugira ngo demokarasi itsinde u Burundi itsinde mu Burundi arazi igihe abantu bameze nk'abo nyene bankuru nziza n'abo nyene bagomba kugarukana intwaro nka zijya za kera z'igikenye arazi igena nabagwanije kuva muri 1993 na gatatu jewe rero nk'ibyo sishobora kubyihanganira kuva icyo gihe umuntu wese mu Burundi yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa yawa ahava hari hose akazoza zo gutwaza abarundi igikenye ngo toro ngashura gukora ibyo agomba muribuka umutegetsi umwe yigeze kuvuga bagurishije indege bayivye uraza ubutegetsi bwa Nkurunziza bwaranzwe n'ubusuma n'ubwicanyi byinshi
inosambano we wavuze ko abanyagihugu bagira imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza mu kindi kiringo arabi Bujumbura gusa ariko ico cimviro nti mugihuriye ko umushaka na nyangoma mubivuga kwi
nibona ko ari Bujumbura abo bandi basaka kugenda ngo badomeke ruguru byarabananiye nakagwi kabantu nkuko nabivuze ntanguye murade naba bagize ngo bashaka kugira ibyo bita makudeta murabe abo bantu bari harimo 11e batayo brand harimo premier batayo para izo batayo murazi kahise kazi izo batayo murazi aho ziri ahantu kumusaga nibo babandi bagandagura ndadaye nibo babandi bavuye muno munsi bagasora ama brand bahengere mukuru w'igihugu avuye mu gihugu agiye mu nama kugira arabe ko ibintu byotungana nibo babandi no munsi bariko bahangana n'izindi ngabo z'igihugu
urakoze bano urakoze nawe Leonard ubu mu gihe mu Burundi havugwa kudeta mu Rwanda hoho basaba kwibwirizwa shingiro yo hindurwa kugira ngo Perezida Paul Kagame ashobore kwitoza mu kindi kiringo ni inkuru ya Eric Bagiruza
Ntarindi cyangwa umuntu ku giti cye wari wagerageza kwandikira inteko ishinga amategeko agaragaza ko adashaka kwitegeko nshinga rihinduka ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Ababigerageje bavuba babiyunyije mu nyandiko mpimbano cyangwa se tracti zatoraguye muri amwe mu makaminuza ya hano mu Rwanda. Mu gihe umusubirizo w'inyandiko zisaba ko Perezida Kagame yongera kwiyamamaza zirwa zicicikana mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, ni nako ibiganiro mpaka haba mu bitangazamakuru byigenga ndetse n'ibyegamiye kuri leta birimbanije. Abemeza ko ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yahinduka yewe Perezida Kagame akaba yakomeza mu gihe kitazwi, bashingira ku iterambere yagejeje ku gihugu kandi ngo abaturage ubwabo baracyamukeneye. Ababibona ukundi bavuga ko kongera gutorwa kwa Perezida Kagame byaba ari ukugundira ubutegetsi bihabanye n'amahame ya demokarasi, bagashimangira ko ubusabe bw'abaturage buturuka ku bushake bw'abategetsi bo banyabubasha. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, abakomoka mu makoperative y'abahinzi n'abanyabukorikori mu karere ka Bugesera bazanye mu nteko ishinga amategeko ubusabe bwabo bahagarariye bagenzi babo bari babukereye n'amakarito ndetse n'igiseke gitatse neza byuzuyemo inyandiko zisaba. Ni igiseke kigaragaraho amagambo itegeko nshinga ingingo y'ijana na rimwe ihinduke. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika abagore babiri baraho muri batatu bari baje bavuze ko muri rusange itegeko nshinga ubwaryo batarisobanukiwe. Umva uko bamenye ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga bifuza ko yakurwamo Perezida Kagame akazabateza imbere ubuziraherezo.
Iriya ngingo ndumva tumaze kuyigishwa inshuro nyinshi, ni ukuvuga ngo tubyumva mu maradiyo, mu nama, mu biganiro mpaka niho ahanini nkunda kubyumvira, wenda banina mubaza ibyerekeranye n'ibyo tegeko nshinga.
Ukuntu nayimenye ni ukuvuga ngo hari ukuntu twakoraga nk'inama cyangwa tugakurikira ibiganiro ku mateleviziyo, cyane cyane ikiganiro cyo kuri televiziyo. Ibyo twakundaga gukurikira tukumva yuko perezida zarangiza manda 2017 kandi tukumva yuko ingingo y'ijana na rimwe imuzitira kutazongera kwiyamamaza. Njye usibye kumva ibiganiro gutya ku mateleviziyo mu rugo, ntago nigeze gutya nsoma itegeko nshinga. Gusa nibuka ko twaritoye ako nari nkiri mutoya.
Madame Donatire Mukabarisa, presidente w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, yatubwiye ko bazakomeza kwakira ibyifuzo by'abaturage ku buryo bitarenze ku itariki 5 z'ukwa gatandatu. Inteko rusange y'imitwe yombi bazatangira gusuzuma ubusabe bwa rubanda bakabona kwemeza niba habaho kamaramaka yo kuvugurura itegeko nshinga. Ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga rigibwaho impaka itomora kutoreye gutegeka u Rwanda yemerewe kwiyamamariza manda ebyiri gusa, imwe ku myaka 7.
Nshuti mwese mwa duteza amatwi uyu munsi amakuru yacu yarerekeye hanini Burundi agarukiye ngaha. Turabashimiye cyane rwose ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na Alimasi Fatuma yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye. Ntimutangwe kandi turabashikiriza amakuru yacu mu masaha ari imbere. Mugira amahoro n'umunsi mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.